Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira! Ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ibura ry'utuzu twa sugumwe mu mihana riracibonekeza haba mu bihugu biteye imbere cyo kimwe n'ibikiri mu nzira y'amajambere. Inkuru dukura mu gihugu cy'u Faransa zitumenyesha ko ingenzi ibihumbi amajana 850 mu gisagara cya Marseille bagisangira utuzu twa sugumwe twubase ku mabarabara. Ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ryitaho amagara y'abantu ku bwaryo ryamenyesheje mu mwaka uheze ko abantu barenga umuriyaridi ku isi bakituma ku musozi. Muri abo abava mu bihugu bya Afrika bakaba barenga ibice 50%. Ukutijukira ibikorwa by'isuku mu ngo niyo mvo yuko imiryango itihutira kubaka utuzu twa sugumwe aho ibaye. Uko ibintu bimeze byunyugwa n'igabanuka ry'ibibanza abantu bubakamwo bitera ikeha ryaho bashyira ibibanza byo kwihagarikamwo. Ukwikika inyuma y'inzu canke ugukoresha amashamba co kimwe n'inzuzi bikwega indwara zifatiye ku itoseka ry'ibidukikije. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ryemeza ko abantu hafi 2,000,000 bahitanwa uko umwaka utashe n'indwara nka malariya yo mu mara, inzoka, ugucibwamo, tutibagiye hepatite, bivuye ku ibura ry'utuzu twa sugumwe mu mihana iwabo. Amafaranga ashika ku 260,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika akaba ari yakoreshwa uko umwaka utashe mu buvuzi bivuye ku ibura ry'utuzu twa sugumwe. Haraheze imyaka 11 amakungu ahimbaza ku igenekerezo rya 19 mu nyonyo umunsi wahariwe utuzu twa sugumwe. Muri uno mwaka ishyirahamwe OMS ryitaho amagara y'abantu rihamagarira abantu guhagararira ubungane mu bijyanye no kuronka utuzu twa sugumwe tutibagiye abakenyezi n'abamugaye. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ibura ry'utuzu twa sugumwe mu mihana iwacu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari naco rwanyukira. Ukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo muri komine Ruyigi. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati ni zihe ngaruka zibura ry'utuzu twa sugumwe mu mihana yacu? Ngizi nyishuba muha
isuku ribarike mu muryango asanga abantu bafise amagara mabi. Nk'iyo umuntu avuye kuja abonye usanga hari nk'imirima iri hampande yaho hantu kaca usanga harimo nk'utuntu twagiye turaja ko
ingaruka mbashobora kugira nuko ashobora gupfa kwituma habanye hose bigatuma bimukwegera nkakorera cyangwa amacini.
Abantu baca bajya mu mashamba amye bagiye mu mashamba isazi urazi ko zica zigenda zikaza ziracaho hantu bitumye abantu amazi kaca ziza zigashira nko ku byombo cyangwa ku bifungurwa.
Kanini nkamacinya ni yakunda gutera kubera atabuze ubwaso bw'umwe buba buhari.
Tufate ariyo migera biza mu myanda akagutera.
Hari ingwara zifatira ku bana batakwize imyaka 5 zitewe no gucibwamwo zitumye n'umwanda ubuhari.
Ushoboye kwandura mu izindi ndwara nka kolera, amacinya, ibyo ni ibintu biva ku isuku rikere.
Ingwara niyo zigeza kuba nyinshi gose, inzoka zose zirava ku isuku rikere nyene.
Iyo atakazi kasukume kahari mu rugo ni kuvuga abo bantu batera kwituma ashaka ituma hariho hose abonye hejuru iyo mishafu yiwe haba harimwo imigera y'indwara. Imvura iguye ije gutwara aya mazira ntoki ni mu myonga. Iyo myonga hari abantu usanga bakoresha amazi mu myonga atari ko banze kuyateka mushoke yumva ko cha konsoma ya mikrobe ivuye mu mazira ntoki umva ingwara ziguye.
Thank you.
ukumara umunsi wose umuntu yihanganira kwihagarika bitera imisonga uko ibintu biri bituma atigera yoroherwa mu byo akora muri ico kiringo twasanze ko ashobora kuhandurira n'ingwara izo nazo zifatira mu bice bisohora umwanda mutoya nk'uko abaganga babisigura abakenyezi n'abigeme baragiramigwa n'amasanganya yo gufatwa ku nguvu mu gihe baja kwihagarika hanze mu ijoro nk'uko inkuru zitandukanye zibitumenyesha imigambi ikozwe n'abanyagihugu ubwabo ishobora gutuma haba intambwe iboneka mu bijyanye no kubaka utuzu twa sugumwe akarorero n'uwiswe tugo tutogo no kuvuga tugende muri Togo waranguriwe mu gihugu cha Togo nyene watumye ingo hafi 40% zironswa utuzu twa sugumwe mu kiringo cy'umwaka kugira ngo twumve neza ibijanye nibura ry'utuzu twa sugumwe mu mihana iwacu tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Ruyigi muri komine Ruyigi Diane ijambo ni gwawe
urakoze ala ive ku mijambo amahimiriza yo kubaka ubuzu bwa sugumwe amazi imyaka inakogwa mu Ruyigi yatumye ingo zishika 80% zibwubaka muri iyo ntara ingaruka zabaye izuko ingwara nk'amacinya na korera zidasubira kwa mazafashe abanyagihugu nk'uko tubimenyeshwa na buramatari w'iyo ntara Siriyake Nshimirimana mu mihana itandukanye no ku mabarabara nta mazira ntoki iyandagaza cibonekeza cyo kimwe n'urusazi ruduma nk'uko tubibwirwa na Wahigwa Stani umwe mu banyagihugu twaganiriye uko ibintu byagenda nuko ibikoko bibana n'abantu nk'inkoko byama bidomaguza amazira ntoke aho yandagaye bigaheza bikanduza ibikoresho byo mu nzu abaremesha kiyago bafatanije n'abakuru b'imitumba barabwiriza abanyagihugu kubaka utuzu twa sugumwe bibaye ngombwa n'ibihano bigafatwa twumvirize Jerome Habonimana umukuru w'umutumba Kigamba muri komine ya Ruyigi
urumva naragerageje guhimiriza gabo no tugomba duhimiriza kuko twaratoye amakomite akurikirana utwo tuzu twa sugumwe hari ibihano turashobora kumushira mu bandi bunyine bakamutorera igihano nico gituma vyagiye biragabanuka si kuvuga ko ari mu batwa gusa no mu bahutu n'abatutsi bose ivyo bihano biriho
ku mutumba wa Kigamba abanyagihugu bimba ikinogo c'imetere imwe canke imwe n'inusu inkurikizi nuko bwuzura nko ku kiringo cy'umwaka umwe gusa nkuko vyashitse mu muhana wa Akirine Minani umunyagihugu twayaze nkuko twavyiboneye utwo tuzu twa sugumwe ntituba twugariye vyongeye ntituba dusakaye inkuru dukura mu banyagihugu zitumenyesha ko ataburyo baba bafise bwo kuzitira aho twubatse ahandi naho baba bataziga kuzodukoresha igihe kirekire ikibonekeza nuko intambwe ikiri ndende kugira abanyagihugu bo ku mutumba Kigamba bashikira ubuzu bwa sugumwe budatera intambamyi ku magara yabo impungenge za konsili ya manariyo zifatiye kumwuka mubi bahema na cyane cyane nk'iyimvura yaguye
nabo nare kubera butababwubakiye hejuru imvura nyine cikumigwa hama nyine umuntu uko nyine kwakwiye
imigwi y'abatwa cyo kimwe nigeze mu zabukuru niba hanini badashoboye kwiyubakira utuzu twa sugumwe imvika biyuko bari mu miryango ikenye gusumba iyindi muri ako karere naho biruko abategetsi bo hasi babona ko iyo ngeso ya bamwe bamwe ifatiye kubugaba nk'uko tubishikirizwa na Jerome Habonimana umukuru w'umutumba Kigamba tumenyeshe ko imetere imwe y'ikinogo yimbwa ku mafaranga 2000 mu gihe abategetsi basaba ko n'imiburiburi ziba zitandatu byongeye hakenewe ibiti byo kurambika hejuru y'ikinogo ivyo cyo kimwe n'ivyo gusakara bigasaba amafaranga yo kubigura kubabiteye tutibagiye ayo guhemba usakara ukutamenya akamaro k'akazu ka sugumwe kuri mu bituma kubaka nabi canke naho nyene abanyagihugu bakavyirengagiza Egide Kagabo numwe mu batwa asanzwe kandi ari muremesha kiyago
nawe naho bizwe ko abatwa dukenya amatongo nta wote ndangwa buraho yimba itwa leta ariko nibaza kwari kutamenya akamaro kitwa leta
umunsi w'ibikorwa rusangi urabakaryo ko gufasha abatishoboye mu kubaka utuzu twa sugumwe umukuru w'umutumba wa Kigamba Jerome Habonimana atumenyesha kandi ko igikorwa cyo kwigisha abanyagihugu ingwara ziturutse ku isuku rike nka korera n'amacinya hamwe n'inzoka zo mu nda kikibandanya icyo nacyo kikaba icy'abajejwe intwaro bafadikanije n'abaremesha kiyago ba ku mitumba ivyo birafasha abanyagihugu ingene bakwiye kubungabunga ubuzu bwa sugumwe nkuko tubibwirwa na Valeria Harugintore umunyagihugu twaganiriye.
Umuntu urumva arashobora kurondera akazu ka sugumwe akakubura neza akagira neza gashira ku rugi akubwira isazi ndetse ziraja mu nzu ivyo mbukoza.
Mwomenya ko amakomini ndwi agize intara ya Ruyigi, komini ya Butezi ari izi imbere mu isuku muri rusangi, harimo n'ibijyanye no kubaka utuzu twa sugumwe.
Kubaka mu buryo bwa kijambere akazu ka sugumwe vyogabanya ukwama kabomotse cyo kimwe n'impanuka zidushikira. Muri rusangi koja hiherereye nk'inyuma y'inzu hadahuta hashikira bose. Ikinogo cy'umuzingi ikwadarato canke urukiramende gikwije n'imiburiburi metero zitatu z'uburebure nico twokwimba. Vyongeye twopima ubwaguke bwaco buri hagati y'imetero imwe n'imetero n'inusu. Mu gihe ari si inyika twogazira neza mu kinogo imbere yo kubaka hejuru yacu. Amatafari canke ibiti nivyo vyokoreshwa mu kubaka impome, tugasakaza amabati canke amategura kugira tugwanye amavano. Kugira ngo twumve neza ibijanye nibura ry'utuzu twa sugumwe mu mihana iwacu, tega matwi ikiyago twagiriraniye na buramatari w'intara ya Ruyigi Shimira Imana Siriyake aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Buramatari w'intara ya Ruyigi, ndabaye mwaramutse.
Mwaramutse.
Ibijanye nibura ry'ubuzu bwa sugumwe hano mu ntara ya Ruyigi, mukora gute kugira ngo bashobore kugira ubuzu bwa sugumwe bose?
Umuma namaze turagirisha icyo ni kintu kiza imisi yose. Harabaye nihiganwa ry'amakomine ku bijanye n'isuku cyabaye ko gihambaye kuko hariho abaciye bagira inguvu kugira ngo bagire isuku aho babaye.
Nkabubaka ubuzu bwa sugumwe bavuga yuko biheza bikabafasha kugira ngo uwo mwanda basubire kuwukoresha nk'intabire mu mirima, abo bobo mubafasha gute kugira ngo bashobore gutahura kubaka ubuzu bwa sugumwe bwiza bw'isuku?
Isindi mwa yatitutse bakenera amase mugabo kugira ati abona bihenda kuko iyo ugize ikinogo kinini kimara iminsi imyaka itatu imyaka ine niho heza akazovamo mbere n'umwavu, ariko kanogo gatonya wawiganije uwo mwanda kaisa zitaya zikawusanga hafi.
Abaremesha kiyago baravuga yuko buri gihe bagira ingorane z'uburyo bwo kushikira abanyagihugu kugira ngo babajijure, hariho ukuntu muramo bashigikira?
Ubu unye abaremesha kiyago batari bake twarabahaye ibyo kwiyunguruza amakoti y'imbeho dusabaje tugutwaramwe ibyo byakoresha mu kwigisha. Mugari tubamutse babwira duti agahembo kanyu nico cizera ni kugwa afisemwe.
Abatwa bo bari mu bakenanye n'ubuzu bwa sugumwe kurusha abandi, sinzi ko ari cyo muhoramo bafashisha kuruta.
Cyo twabonye cyaje cyihu twari kubasanurira tukabaronsa amazu aho baba, tukabahemiza yuko duhinzu tumuhinzu yubatse n'akazu ka sugumwe. Uyu munsi tuvuga duti nibabeho nk'abandi barundi.
Ego buramatari w'intara ya Ruyigi Shimira Imana Siriyake turabakengurukira.
Murakoze cyane.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'ivyo biganiro adushikirije. Tumira amate gato mukumviriza akaririmbo kavuga kati inshuti n'amagara. Abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'icyo cy'u Amerika. Uno musi tukaba turi ko turayaga ibijanye nibura ry'utuzu twa sugumwe mu mihani wacu. Gwaruka nimurambigwe. Gume hafi ya maradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace baza ndakwishura.
Baza ndakwishura. ufise akazu ka sugumwe mu nzu none ni ngombwa kugira ugafundikire
ni ngombwa cane gose ko akazu ka sugumwe kugagwa urya mwanda mukuru ubitse imicafu idasanzwe yayindi na cane cane itabona n'amaso y'umuntu ugasanga ya masazi ayakozemo hama mu nyuma urazi kwaguruka ugasanga agiye konona ifungurwa canke amazi umuntu agira koresha mwumva ko ari byiza yuko utuzu twa sugumwe twaba twugaye neza
mbaza ndakwishura
nkubu uvuye nko mu kazu ka sugumwe ni ngombwa urinde gukaraba imbere yuko wafungura ifungurwa yari ya yose
ni byiza yuko uvuye mu kazu ka sugumwe atahandi hantu woca atari kubombo kukira ukarabe neza ukoresheje isabune korosha kwibaza yuko atamicafu ariho ariko burya niho hantu habika imicafu myinshi nibyo uba wagiye gukoreramo ntubuzi ko wabwira nyisuku na cane cane ukitwareka ko yawe ufise n'inzara ukuramo imicafu yose yoba irimo
mbaza ndakwishura
none akamaro ko gupfundikira akazu ka sugumwe naka
nisuku kugira urinde umunuko yamasaza guma duma ntaheze ngo atware imicafu aheze atere ingwara mu rugo canke mu kibano akamaro kanini yako gufundikira akazu ka sugumwe rero ni isuku
rugamba rwa maki hayanje
Gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe insiguro z'ibibazo mu mutura tugeze ku gace ka kabiri kizo bibazo
mbaza ndakwishura
nkisazi nkiyo zivuye ku kazu ka suku zikaja zija nko kufungurwa umuntu akazi zoshobora kwanduza ingwara izahe
ni nka kolera ni nko gucibwamwo ni nk'amacinya Eka naya ngwara bakunda kwita fievre tifoide. Izo rero ni ngwara zikunda kwibonekeza zivuye ku masazi azanye ubucafu. Na cyane cyane kandi zikunda gutera imfungurwa canke amazi.
Mbaza ndakwishura.
Niho ngahugiye mu kazo ka sugumwe. Hanyuma kaca wirinda isazi ntizigukore ko cyangwa kagenda wakoze nk'umufuko. Hari ngwara ngaho yoshobora kubufata bivuye kuri ako kazo ka sugumwe.
Mbega muziko mu mifuko ari ikintu kibika imicafu myinshi. Mushira y'amafaranga eka n'ibindi bintu kandi usanga bitagiriwe n'isuku ibyo byose nibyo bishobora gutuma umuntu yicafuza kandi akongera agacafuza nibyo akozeko iko bimeze kose n'ukumenya yuko uvuye mu kazu ka sugumwe nta kindi kintu umuntu yabanza gukora atari gukaraba iminwe akoresheje amazi y'isabune
mbaza ndakwishura
None nk'abatafise akazu ka sugumwe nk'abajya usanga baca bimbuta unogo none bene hajya usanga hari ingwara bashobora kwandura
harasho kugwa imvura ikatwara nyamicafu yose ikayirungika ahantu yahora vomera hamu munsi umwe bigashika y'amazi ntayatetse neza canke babana bakora kina muri amazi yuzuyemo umwanda ikindi kintu arashobora kuba ari mu mirima aho abantu bakorera imisi yose ugasanga babihonyemo batabizi bakahondorera izindi ngwara zitandukanye ni mwitwararike kubaka utuzu twa sugumwe twubatse neza na cane cane no kutugirira isuku ku munsi ku munsi
rugamba rwa maki hayanje
ikiganiro nikira cije rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
dufate udafise nk'akazo ka sugumwe ukacha wimbaka no gukacufurira aho naho ni bibi
ubuzi bwa sugumwe burafise ukuntu bwubakwa urabwubaka ukakimbira cane gose kuko ubwa mbere bitanga isuku birarinda umunuko imicafu nuko abantu bahandurira ingwara ivyo byo kwituma ha mu muntu akimbaka no gakacagafurira nivyo guheba burundo kuko nta suku birimwe
mbaza ndakwishura
Neko bavuga ko akazu ka sugumwe ushobora kukimba kure y'umuhana bajya nabo bashira ubuzu bwa sugumwe mu nzu bobo ntibashobora kwandura
iyo atasuka ubugiriwe indwara zozo ntizibura hari n'uburyo bundi buri ho bwira akazu ka sugumwe kaguma kasukuye kandi kameze neza umuntu arakogesha imiti y'ikizungu yabigenewe hama kakaguma gasa neza abo rero bafise utuzu twa sugumwe mu nzu ntibijajare ngo ntagwara bashobora kugwara
Mbaza ndakwishura
None nk'abantu bashobora kubaka turya tuzu twa sugumwe bakoresheje ibiti murashobora kutubwira uburyo bwo kugira tudufundikire
umuntu arubakira umufundikizo ujanye nico kinogo agaheza kitwareka yuko ategeza kurenza kugira zasazi ntize kuronka aho ziza guca ico gifundikizo naco rero kimeze gute nutubaho bateranya bakoresheje imisumari bagaheza rero bagashiraho akantu bakoresha kugira baze baragaterura bagashira uruhande kugira umuntu agakoresha bagaheza bakagasubiza ko ahejeje umuntu abigize uko niho azoheza akirinda umuntu uko na zasazi zishobora kuduma zivuye isukurike
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubunyane tumira mate mukumviriza akaririmbo kavuga kati inshuti n'amagara Jambo abanywanyi bacu umunywanyi atashimye kwivuga izina yatwandikiye avuga ati ndabaramutsa ku ijwi rya Amerika arongera akabaza ati ni kuki iyo umugabo ariko ararangura amabanga mpuza bitsina imbuto zishobora kunyaruka gusohoka hari ingwara abagwaye murakoze muganga Anita Munyana tandinyisha kuri ico kibazo
umuntu abiravye nibaza yuko ari ibintu bisanzwe ariko ukabona biguteye amakenga uregera umuganga mu biyage kuko umuntu wese niwe yiyizi muri uyu mwanya ubonye biba kenshi kandi ukabona yuko ico gikorwa ari wagiteguye araheza ukegera umuganga mu kabiyaga kuko hari ibipimo bashobora kugutuma canke mu kayaga kakubera
turashimiye umunyanyi wacu kwizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zamufashije nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno musi uvuga uti umwana atari gwawe yimba guhisha ivu bikubwiye iki
nkubu natanze akazi ubona hari akazi arosa mu mahera chatera anyegeza ku mufuko namuhaye nk'imoto amahera rose ntanzanire amahera yose
bikubwiye iki
bisigura yuko umwana wundi atakubwira byose
bikubwiye iki
ntashobora kukubwira byose hari ibyo ategerezwa kwisigaza yo mubaje nk'ibibazo
arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese nateramanye natwe mu kiganiro kira Shimire Diane Ndonse yamfashije gutororoka nyamajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi bukubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 amajana 953 ubusa 74 canke kuri 79 amajana 934 amajana 757 canke kandi kuri 79 amajana 988 amajana 713 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
puffed up and mom, I know he's not around, but don't you place the blame on me as you pour yourself another drink. Yeah, I guess we are who we are. Headlights shining in the dark night I drive on. Maybe we took this too far.
I went in head first, never thinking about who, what I said, perp, in what verse. My mom probably got it the worst, the brunt of it, but as stubborn as we are, did I take it too far? Cleaning out my closet and all them other songs, but regardless, I don't hate you, cause mom, you're still beautiful to me, cause you're my mom. Though far be it from you to be calm, my house was Vietnam, Desert Storm, and both of us put together could form an atomic bomb, equivalent to chemical warfare, and forever we could drag this on and on, but agree to disagree. That gift from me up under the Christmas tree don't mean ish to me. You're kicking me out? It's 15 degrees and it's Christmas Eve. Little bitch, just leave. Ma, let me grab my fleek off coat. Anything to have each other's goat. Why we always at each other's throats? Especially when dad, he forced us both. We're in the same ethnic boat. You'd think that'd make us close. Nope. Further away it drove us, but together headlights shine and car full of belongings. Still got a ways to go. Back to grandma's house, it's straight up the road. And I was the man of the house, the oldest. So my shoulders carried the weight of the load. Then Nick got taken away by the state at 8 years old, and that's when I realized you were sick and it wasn't fixable or changeable. And to this day we've remained estranged, and I hate it though, but
I guess we are who we are. Headlights shining in the dark night I drive on. Maybe we took this too far.
Cause to this day we remain estranged, and I hate it though, cause you ain't even get to witness your grandbaby's growth. But I'm sorry, mama, for cleaning out my closet at the time. I was angry, rightfully maybe so. Never meant that far to take it though, cause now I know it's not your fault, and I'm not making jokes. That song I no longer play, it shows, and I cringe every time it's on the radio. And I think of Nathan being placed in a home, and all the medicine you fed us, and how I just wanted you to taste your own. But now the medication's taking over, and your mental state's deteriorating slow. And I'm way too old to cry, this is painful though. But my, I forgive you, so does Nathan, yo. All you did, all you said, you did your best to raise us both. Foster care, that cross you bear, few may be as heavy as yours, but I love you, Debbie Mathers. Oh, what a tangled web we have. Cause one thing I never asked was what my deadbeat dad was. Oh, and I guess he had trouble keeping up with every address. But I'd have flipped every mattress, every rock and desert cactus. Own a collection of maps and followed my kid to the edge of the Atlas. Someone ever moved him from me, that you could have bet you out. If I had to come down the chimney dressed as Santa, kidnap him. And although one has only met the grandma once, you pulled up in our drive one night as we were leaving to get some hamburgers. Me, her, and Nate, we introduced you, hugged you, and as you left I had this overwhelming sadness come over me as we pulled off to go our separate paths. And I saw your headlights as I looked back, and I'm mad I didn't get the chance to thank you for being my mom and my dad. So mom, please accept this as a tribute. I wrote this on the jet. I guess I had to get this off my chest. I hope I get the chance to lay it for him dead. The student said to fasten my seatbelt. I guess we're crashing. So if I'm not dreaming, I hope you get this message that I will always love you from afar. You're my mom.
Thank you for listening to this program from the Voice of America.